urunene rw'amashiramwe aharanira agateka kazina muntu rukoreye mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania mu Rwanda no mu Buganda Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains vivant dans les camps de réfugiés CBDHVCAR mu Gifaransa ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya Tanzania iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo Leopold Shirangabo icyagira cy'utwara urwo runani avuga ko abarenga ijana na 70 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze
Makuru twashoboye kuronka mu CBDHVCAR mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Ndutanya rwusuna mutendere nuko hagati y'abantu ijana na 70 n'amajana abiri banyurujwe ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu ijana na 200 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro bakabatwara kubafungira ikibondo bacaba batwara mu Burundi ibyo bakoze arumva nyine ndibo babizi ariko abagaruka baba bake hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'abantu ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica ariho bamwe bashoboye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe bakaza bakubiswe bakaza utakimenya by'ukuri ko ari abantu urabyo ibintu bakorewe abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta usanga ari abantu bahora ari abasirikare usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu
abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi
ababanyuruza rero na abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi abandi bakaza bava mu Burundi ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari imigwi y'abasuma n'imigwi y'abagwanyi twere twari twarabasabye turabwira ati rero tuti ni murabe mubacira imanza mubarekuri ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungirewe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuneka ruko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye
igihugu cya Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkozi z'ikibi aricyo gituma bamwe bafatwa bagafungwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba atatu y'abarundi
abakimbizi wenye tabia hiyo waache mara moja
ati izo mpunzi zifisiyo ngeso zihagarike vuba bahunze wabo kubera indyane bagizemo uruhara ahasaho kuzana izo ndyane ushitse ngaha icyaro tekereze by'ukuri wiyemeje guhunga igihugu cyakwibarutse ukaja handi emero tekereze ntiwigira umuhinga harabahunganya ibigwanisho hari n'abatwicira ibikoko bashaka inyama ibyo ntidushobora kuvyemera ngaha birasabye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki
birisimamiye hili kikamilifu
abashingwa manza bakurikirana ivyampuzamakungu bageze urunani kavib babona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi kime amajana icenda na 51 Maitre Gustave Niyonzima icegeye cy'utwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuzamakungu
no kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahubasha impunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpuzamakungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zo kwitura sentare yo muri bibihugu by'ubuseruko baca ku mashira hamwe mesha atandukanye nakabyibirimwo butaka ayo masentare kugira babuzurize
ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi byirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazina muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania
ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi rungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania rero ni ibintu birimo amahinyu menshi cyane tubona yuko atagushaka
basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda Kongo n'u Buganda Cyclaver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America.